Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miliyoni z'abantu mwese turi kumwe kuri umunsi wa mbere itariki 10 y'ukwezi kwa kane umwaka w'2017 muri kumwe na Frederic Undikije. Nkuko mubimenyereye ni wa mwanya wa kiganiro muri sanga. Kuvaho leta y'u Burundi itangarije ingingo ivuga ko gafashanyo k'amafaranga abanyeshuri muri kaminuza bahora baronka bourse kagiye kuba ingurane abanyeshuri bazohora bishura barangije amashuri, haci haduka uruhagarara hagati y'abanyeshuri hamwe n'abajejwe indero n'inyigisho muri kaminuza eka n'abajejwe umutekano. Twokwibutsa ko abanyeshuri indwi ku banyeshuri bari bagize urwego rukuru ruserukira abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi batanze imihoho bavuga ko batanezerewe no kubona inyungu z'abanyeshuri zidashirwa imbere kandi ko batagishwa inama mu ngingo zifatwa n'abayobozi ba kaminuza. Abanyeshuri kandi baratangaje ko biyamiriza ingingo nshasha ya leta yo guhindura uburyo bahora baronswa bourse bagasabwa kuzohora bariha umwenda wako gafashanyo kari kamaze imyaka irenga 50 abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi bahora bakaronka atakuntu atakintu barishe. Hari kandi n'abanyeshuri batanu bahagaritswe nyuma yaho bitabiye umutahe umushikiriza manza muri sentare nkuru ya Mukaza. Izigwa byarahagaze kandi mu ndwi iheze muri kaminuza kwishure ndabigisha NS hamwe no kuri IPEA eka hamwe n'abanyeshure bo mu myaka ya mbere nabo nyene barigeze guhagarika ivyigwa. Ico cuka kibi rero cariyongereye gushika aho mu ndwi iheze bahatangazwa amakuru avuga ko abanyeshure bandikiye kete umukuru w'igihugu bamusaba gufuta ingingo yafashwe na leta yo guhindura agafashanyo ka bourse bahora baronka kugira ngo gahinduke umwenda bazohora bariha barangije ivyigwa. Abanyeshure bari batanze n'ikiringo ca nyuma ntabanduka cyo ku munsi wa kane w'indwi iheze kugira ngo mu gihe corenga iyo ngingo itarahindurwa bazoce batangura kugarariza ivyigwa. Iyo ngingo rero abanyeshure barashyize mu ngiro ku munsi wa gatanu. Mbega abategetsi yo muri kaminuza babona gute icyo kibazo? Mbega uruhombo ruhari muri iki gihe n'uruhe? Uruhombo igihugu kigira mu gihe urwaruka rwo muri kaminuza kazoza ku Burundi rutariko ruraronka inyigisho n'ibi n'ubuhinga igihugu ikeneye rwotorerwa umuti gute? Ikintu cyo kumvikanisha leta y'u Burundi n'abanyeshuri kuri icyo kibazo nkura mutima n'ikihe? Uyu munsi rero twatumiye umukuru wa kaminuza y'u Burundi Dr Gaspard Banyankimboda. Mwiriwe neza Dr Gaspard Banyankimboda?
Mwiriwe neza.
Murakomeye?
Yego turaho. Muraho namwe?
Turaho, turakomeye. Ibintu byifashe gute muri kaminuza uyu munsi? Hari abanyeshuri bo watonze canke barabandanya kugarariza ivyigwa nk'uko babitangaje?
Murakoze cyane umwanya wo kubwira abarundi n'amakungu uko byifashe muri kaminuza y'u Burundi. Niko nk'uko muhejeje kubivuga harabaye byinshi muri iyo minsi iheze, ariko nagomba yuko abantu babanza kumenya yuko aha muri kaminuza y'u Burundi uko biri uyu munsi bigoye kuvuga yuko abanyeshuri baba bahagaritse akazi kubera ko bari mu mice myinshi. Hari abariko barakora ibibazo, abo babikoze kuri kwamye nta n'umwe asiba mu kibazo. Hari abari mu byo bitataje, abo bayikoze nta n'umwe yayisibye. Hari igisata cyangwa cy'ubuganga ata n'umwe atari mu ishuri. Hari aho bita muri letre naho nyene benshi bariko bariga. Hari n'ahandi rero usanga haje abanyeshuri bake bake. Muri rusange rero novuga nti nibyo, hariho imigwi y'abanyeshuri bamwe bahagaritse ibyigwa cyane cyane abo mu wa mbere, ariko abandi baraza buke buke ari bake, ariko babandanya baza.
Hari ikintu muriko murakora ku giti cyanyu kugira ngo abanyeshuri bake muvuga batatonze ku byigwa nabo nyene batonde?
Murakoze cyane. Urumva ngaha twebwe icyo dukora tugikora nk'abarezi. Muri icyo gikorwa rero cyo kurera urugwaruka dufatanije n'abigisha ahanini nabo hariho ababaserukira nk'abakuru b'ibisata. Abo rero twarakoranye cyane mu gukurikirana ibi bintu. Mu bukuru wa gatanu heze twaragize inama twita conseil electoral, aho twayaguye turayishyiramo nabo twita ba chef de département yemwa kugira ngo bazobe abarongoye ibisata bya materi bizokugurwa n'utwara ecole doctorale. Twaraciye hirya no hino, hanyuma turahana intumbero yuko ari ukwegera abanyeshuri, kubera ko itegeko risohotse abantu ntitubyumva kumwe ibisanzwe, ariko twebwe nk'ababakurira turashobora kubafasha kuritegera, tukabashigurira ineza irimwo. Ibyo rero nibyo turiko turakora, nako turiko turabandanya twibaza ko bizoshika ku kukiza gishimishije.
Conseil electoral ivuga iki kuri ico kibazo cagashimwe eka cagafashanyo abanyeshuri bahora baronka kagiye guba ingurane?
Nyakuba umenyesha makuru urabona biratandukanye nkuko mubivuze jewe siko ndabyumva, kuko nyamba mwarasomye iri tegeko kuvuga ko rigakura, ahubwo ni mu gifaransa novuga nti nka diversification de forme de financement durant une masse supérieure. Uburyo bwa kera uko ndabibona mu iryo tegeko ryasohotse ntibwakuwe, ahubwo ubwo n'uburyo bwiyongereye ko kugira ngo abashobora gufashwa kugira ngo bige babe benshi. Byumvikana rero yuko bigoye yuko umuntu yaca avuga ngo agafashanyo kagiye gukuka ingurane, ahubwo hazoboneka abandi bagiye kwiyongera bazoronka akandi gafashanyo biciye mu buryo bw'ingurane uyu munsi ngira ngo batahora bashyikirirwa.
Ikintu ku bwanyu kitagenze neza ni ikihe kugira ngo abanyeshuri barinde bafata ingingo yo kugaragaza amashuri? Hari ikintu ku giti cyanyu cyaba kitakozwe? Muravuga ko benshi mwumva ukuntu iryo hinduka rimeze, haratanzwe insiguro zikwiye?
Nibaza yuko ngira ngo nibihe ibintu byinshi byahindutse, kuko n'abanyeshuri ngira ngo bari abantu bataruhaye mu bintu byo gusoma ibintu byanditse, ngira ubu ntibagisoma. Uyu munsi ngira ngo naho mwobabaza nkaho mwoburira mu ibarabara mukamabaza ati mwebwe none iryo tegeko mwumva ritabagwa neza, ubwo murarizi mwararisomye? Ngaruka inyuma gato ni ukuvuga yuko iri tegeko sinovuga ngo ntiryadutse giturumbuka, kuko harabaye inama rukokoma yabaye mu 2014. Iyo nama rukokoma yarimwo abantu barenze 500 bari batumiwe bavuye mu bice byose novuga nk'iz'ubuzima bw'igihugu, cyane cyane abasanzwe bagiye imbere. Hanyuma mu byo bize ibi byarimwo barabyiza barabinonosora. Icyo gihe nari hafi nanjye nari negereye itunganywa ry'iyo nama rukokoma, n'ukuri nibaza yuko nta n'impari zari zahabaye. Rero navuga nti gukogwa ibintu byarakozwe, abantu gusa ngira ngo ntibagisoma ntibagikurikirana kugira ngo bamenye imvo n'imvano ibindi iyo biva ntabikurikiranye. Nibaza ko benshi bitabatanga harabaye ibiganiro bikwiye kuri iki kintu, ku buryo umuntu wese yitaye iby'indero yabwirizwa kuba azi aho bigeze uyu munsi.
Ku bwanyu ubwo ruhagarara canke iryo garizwa ry'amashuri rizorangira ryari? N'ibintu mubona ko bizorangira mu minsi ya vuba canke n'ibintu bizobandanya igihe kirekire?
Jewe ngira ngo novuga nk'urongoye kaminuza ko icyifuzo ari uko byorangira vuba, hanyuma ntawokorera ku byifuzo, duca ahubwo dukora kugira ngo birangire vuba. Naho dukora gute ni kumwe na kubwira ko ari ukwegera aba n'abandi kugira ngo umuntu abasigurire ku neza yabo bobandanya bari ku mirimo, kuko nk'uko biri muri iri tegeko uyu munsi ngene uyu munsi turiko turavugana nta n'umuntu n'umwe ariko arafatwa naryo. Birumvikana yuko ibyo uko bidatomoye byose bobandanya babivugana n'ababarongoye ku ngero zitandukanye, mugabo bari ku kazi kugira ngo bibandanye bitorega umuti.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika. Umutumiye ni Gaspar Banyankimbona, akaba ari umukuru wa kaminuza y'u Burundi. Turiko tuvuga cyane cyane ku igararizwa ry'ivyigwa abanyeshuri batanguye ku munsi wa gatanu. Turi kumwe na Alice. Alice, mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Alice, muri hehe?
Ni mu gihugu cy'u Burundi.
Yego, murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Mfite ikibazo.
Nduga ku ijambo.
Nagomba kuramutsa umutumire nyakubahwa arongoye kaminuza y'u Burundi.
Yego. Urakumva?
Ego ndashaka kubaza ututubazo dukurikira kubijanye n'amakenga abanyeshuri ba kaminuza z'Uburundi bafise bijanye nako gafashanyo kagiye guhinduka nk'ingurane. Nibyukuri umuntu ariko arabyumviriza umenga birumvikana kuko umuntu asabye ingurane ntabona ukuntu ari buyirihe. Na nyaburya tubona turi mu gihugu gikenye abanyeshuri biga bakabura iyo baja, buhamaze guheza benshi bari mu ibarabara kandi atangurane bize ko none umuntu acagira ikibazo ati mbega none aho bukerangira gutora iyo ngurane mbega nzoyiriha iki, amafaranga umuntu yize ko kaminuza akarinda heza urya simake kuko umuntu ntamenya imyaka yiga kaminuza mbona iba myinshi, niyo umuntu ataduye mbona ayivamwo ayimazemwo imyaka myinshi. None hoba harategekanijwe by'ukuri ingene umuntu azova ku ntebe y'ishuri hanyuma agaca ashobora kuriha iyo mfashanyo canke iyo ngurane yoba yarahawe bitarinze kugorana? Hariho n'abandi bantu bavuga bati mbega none twebwe ko tutigira n'agatongo, mbega none hoho nitwabura ingene turiha bizogenda gute, ubwo amadokima yacu tuzohava tuyaronka duhebuye ingene turiha? Ibyo bibazo birahari, biratuma n'abantu benshi imitima ihugumba kuko bitaba bisanzwe bimenyerewe, kuko ubundi bwobwo kaya gafashanyo kari gasanzwe kaboneka ntacyo kari kononye mu bisanzwe. Rero umuntu aciye abona yuko agiye kubaho kuri ingurane irehe uko kose na nyaburya ubuzima bw'igihugu mubona ingene bumeze, biratuma imitima y'abantu ihugumba. Hanyuma
murasa kabaza kwa kabiri iduga ku ijambo munyarutse.
Ego ikibazo kigira kabiri baravuze yuko bariko barakorana n'abajejwe ama departement kugira ngo begere abanyeshuri, ariko n'abarongo abanyeshuri naho nyene barabashiramo nabo nyene kuko ntibokorana n'abarongo ya ama departement gusa mu gukemura kino kibazo kuko cega ahanini abanyeshuri. Rero nasaba yuko n'abarongo abantu z'abanyeshuri njyana komite z'abavyeyi zirabaho sinabize muri kaminuza nazo nyine bozishiramo kuko ivyo biraraba abavyeyi bikaraba n'abana. Ibyo bibazo
murakoze yari serekat mu ijambo umushane Gaspar Banyahimbona agire icavuze kuri ibyo bibazo bibiri ku buryo bwo kuriha koka iyo bourse eka yungurane mu gihe abanyeshuri baheza amashuri ugasanga nta kazi bafise, reka no kugira ngo batumire kandi abarongo y'abanyeshuri muri iyo nama bagira n'abashefu wa departement na conseil electoral. Duga ku ijambo umushane Gaspar Banyahimbona.
Ego arakoze arisi kuri ikirije ahavuga ati abanyeshuri barafite amakenga ati ko tubona Burundi hari igihugu atako cifashe mu by'ubutunzi, ati none iyo ngurane umuntu agenze gute, ati mbega mu gihe umuntu byomunanira kuriha ati ntazohava afatigwa n'ibyerekana ko yize. Rero nagomba yaba yari nk'umunyeshuri niho nari kumubwira nti inyinshi tomoye cyane kuko novuga nti ibi bijyanye n'ukuntu abantu bakunda kwihutagiza ibintu, ibi byose barabizi kandi biranditse muri iri tegeko yuko hazubaho amategeko yo kurishyira mu ngiro. Ayo mategeko rero niyo azoheza agaca tomora ibi byose uko bizoba bimeze, kandi mu bushikiranganji baremeye ko hazojaho umugwi uzobitomora neza. Aho rero icyo nagomba gushikiriza gusa ni uko nsoma muri iri tegeko yuko iryo deni ari deni atanyungu, ideni umuntu atora hatariho inyungu kandi bakavuga yuko azoriha ashoboye kuriha. Yumvikana yuko rero turaje hagati uzokwakira ako gafashanyo n'ugatanga ngira ngo mu Gifaransa navuga nti wafashe risike niniya ngira ngo uzogatanga tuzogatora. Hanyuma ubwa kabiri aravuga ati twumvise yuko mugomba mukorane n'abarezi mutanzwe mufatanije kurera urwo rwaruka kugira ngo muganire n'abo banyeshuri mubategurire. Rekaho bagiye ngo nyine ubuze yuko tuzokorana n'abarezi, nayo tuzokorana ngo tuvugane hagati yacu cyangwa tuzokorana ngo turondere abanyeshuri. Byumvikana yuko rero intumbero yacu ni yuko dushikira umunyeshuri uwo ari we wese, dushobora guca kuba baserukira turanabikora no mundwe heze narabagirishije inama abaserukira abandi jewe nyene turagirana inama abandi dusanzwe dukorana nyene baguma bagirana inama n'abanyeshuri ariko umugambi ni umwe ni kubasigurira yuko kuri uyu mwanya ubu nyene tuvugana ata kintu na kimwe cotuma bahagarika akazi kuko iri tegeko ata n'umuntu n'umwe ririko rirabuza kubandanya akora ibyo ahora akora muri kaminuza y'Uburundi.
Reka duhere ijambo kandi Sabiyumva, turafite Sabiyumva, mwiriwe neza Sabiyumva. Mwiriwe neza, egera telefone uvuge cyane, urafite ikibazo, urafite icyumviro. Arabumva, duga ku ijambo.
Nagira ndamubaze, aravuze yuko uko, baravuze yuko uko ako, aragafasha, ari ingurane, bazoba bahaye umunyeshuri. Nagira ndamubaze, none, igihe umungaha mu Burundi tuzi yuko umunyeshuri ashobora kwiga, na kaminuza akayirangiza agashobora kumara imyaka 5 atakazi afite arigera anaronga none bumva iyo myaka yose niyahera basanga n'umuntu arazashobora kuzokwitaba imana nako iyo ngurane abazuba baramuhaye atarayirya none izo kirikwa gute ama ikindi nacyo nagira sabe nk'abanyeshuri nuko abo boba barahagaritse ibyigwa yemba nabo subira ku ishuri kuko umukuru w'igihugu yarinze abishyira abishinga nk'itegeko kabisa nta kugarariza ahubwo mbona yuko botubahiriza hama bakajya inama n'ingingo ibyo bazovugana bakabivugana bari ku murimo kuko n'ababyeyi baba barabatumye abana babo bakaza ku ishuri kuko boba nabo babahebye ahubwo kutagiye mbona icyiza cyoba ari uko abanyeshuri bosubira ku ishuri batiga hama ibyo bariko baravugana nabo barezi babo na leta nyene ama bakaze bivugana bari ku ishuri.
Murakoze Sabiyumva, ikibazo cyawe nibaza ko Mushyane Gaspar banyahimbona yamaze kucishura cereke cyane cyane ukuntu abanyeshuri bashobora kuheza batagira akazi. Icyo ni kibazo Alice yari yabajije, hanyuma turamuha akanya agira icyo avuze kukamumuteye abanyeshuri. Ariko imbere yaho reka tubanze duhe ijambo Augustin. Mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza, muri hehe?
Yego, ndi hano i Kigali.
I Kigali, urafite ikibazo, urafite icyumviro?
Yego, nagomba nshimire cyane umubire ukuntu ari karagerageza gutanga intumbero n'umuco na cyane cyane ku bibazo abanyeshuri ba kaminuza bafise. Ariko mfise akabazo nagomba ndamubaze. Kavuga ati none ko bireko bigenda umenga bimera nabi na cyane cyane kunyifato y'abapolisi, kunyifato y'abajejwe iperereza bagenda umwanya n'umwanya bafata abanyeshuri bamwe bamwe barongoye abandi. Igiki none leta yo kwitega kugo gwaruka muri kazunza mu gihe iguma iguhereka umutima mubi na cyane cyane mu kurufatira ingingo iyo rushikirije ibitagenda neza.
Nako kabazo urakoze Augustin ku kabazo mu isanzwe no kishuko kwishugwa neza cyane cyane nabo bajejwe kuba ikora baza cyane bafata abanyeshuri. Ariko reka turamuha akaryo nawe nyene agira ica bivuze ko Gaspar banyankimbona mushobora gutangura ku cimvura cashikirirwe na Sabiyumva muce munja no kuri ico kibazo ca Augustin kivuga ko leta none yo biriko yereka akarero akahe ugwaruka mu gihe abanyeshuri bariko barafatwa n'igipolisi eka nabe iperereza mu duge ku ijambo.
Murakoze cyane kandi nadomashimire Sabiyumva kuri ako kamo ateye abanyeshuri. Nanjye ngira ngo naza kubigaruka ko ariko nagomba subire ndamwunganire mvuga nti abo banyeshuri koko nyamba bibaza yuko baje kwiga nibaze koko bige hanyuma nta kibazo kidatorega umuti iyo abantu bari hamwe mugabo ikidufatanya nako kazi nyene donc aha ndamushyigikiye koko abanyeshuri nibaze bige. Hanyuma kuri iki kibazo yavuze cy'ingurane avuga ati none umuntu aguranye arashobora gufata yarishyize n'ibyo na biriya iyo bijya hose nkuko namwe nkuko nishyuye uwavuze imbere yiwe icyo si kibazo cyobaza uwakiriye amahera ahubwo icyo ni kibazo ngira ngo cyotomogwa n'uyatanga. Muri icyo gihe rero nk'uko nabivuze nibitonde hazojyaho amaordonance ministeriere azotegura neza byose ukuntu bizogenda. uyu Auguste ari Kigali ati none leta irikitanga karera kahe mu gihe abapolisi bafata bashikirije ibyiyumviro ntanukuri nagomba Auguste ndamumenyeshe yuko muri iyi kaminuza dufite abanyeshuri baba 14 kandi muri abo banyeshuri ababa ngaha bona uvuga nti turakurikiranira hafi baba mu ndaro ntibarenga 300 yumvikana ko abo bandi baba mu makartie hariho n'abakora utuzi two kubasahiriza basanzwe basereza mu burare bagira ibi na biriya urumva rero tugira n'Imana kandi aha nta n'umwe arigera haza atarashikana imyaka 18 yumvikana yuko abo banyeshure na banyagihugu mu bandi iyo hagize yuko baba bari n'icyo bakoze baraheza bakabibazwa nka kujya umunyagihugu wese ashobora kubibazwa twebwe ariko icyo dukora twebwe dufashe umunyeshure tukabona umunyeshuri ari mu makosa twebwe n'ukuri ntitumuha abapolisi ahubwo turabahana dukurikije amategeko agenga kaminuza y'i Burundi ni ukuvuga ko no muri ibi byabaye mu gihe biboneka yuko hari abakoze ibishobora guhanwa n'amategeko agenga kaminuza y'i Burundi nta nkeka bazohanwa hanyuma igipolisi nacyo gikora akazi kacu natwe tugakora akazi kacu
tubibutse inshuti mwese kamurika murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Demokrasi Demokrate muriyo neza murafite ikibazo murafite icyumviro
ngomba kubaza nyakubahwa umutumire umuyobozi wa kaminuza
yego
abamutumaza ku ijambo yavuze yuko atagihe na kimwe igira habura umunyeshuri mugasho akanivuga natwenga yoba yayivuze n'impaka cyangwa igihe wajyara musorotse hanyuma ikindi kibazo mbaza mbe ko abanyeshuri bavuga ko bazobaha akademi bagaca bavuga ngo kazoriha ubishoboye mbe ariko ubushakaho twumva atari umwe yoriha mbe aha rero nkaca mvuga nti mbe nta kuntu boganira bakaganira barese ibintu by'iterabwoba bakareka guca gufata abantu aca mbaza akabazo kuri ibi nyine byo gufata abanyeshuri baje barafatwa gasaki isaki cyangwa bafatira ibihano bavuga ngo aba ni aba bagaranije basere kuzaza kugumura abandi aca ndamubaza mbe ko byama byashyize mu 2014 barafashe ingingo yo gufuta abanyeshuri 5 mu baserukira abandi mu nyuma iyo ngingo irahagarikwa kubera iby'ibiganiro nyine bumvikanye nta kuntu wabona ko baba bariko barisuzuguza mu buyobozi bwabo asanyishura ngaho hari akandi kabazo nongera nkamubaza mbe ubwo abategetsi ibintu baba bariko baragira nta kuntu baba bariko nta kuntu babona ko bariko bacunyiza umwana wa Nyarucu ari hariya mu rutoki kubera dufashe nk'ababo turazi uburyo barabufise bashobora kuba barungika mu makaminuza yo hanze kandi ibyo birazwi naho batubarungikayo iryo deni bishobora ikibazo nta kuntu bokoroheza bagashinga amategeko biyumviriye abanyagihugu bato bato ndetse n'abo bana abana babo sibo bazoza gutwara igihugu muri kazoza bonyine bazofatanya n'abandi n'uwa Nyarucari nabone harimo abize bigoranye kubera gufashanya batiga kubera abaruguru baba mu miryango ikenye nibibuke nako abatware batwaye icyo gihe batiga ko abatwaye neza bakagishinga amategeko yubahiriza bose nabone iyo yarabafashije ndibaza muri yose benshi baba baravukiye mu hari n'abavukiye mu miryango mito mito bashoboye kwiga bagashika muri izo bibanza barimo ariyo nkatanga intererano atanange intererano usaba leta y'u Burundi n'ukuri ko yoji irubahiriza amategeko agenga abanyagihugu yo ameze neza igasohora amategeko ameze neza umukuru w'igihugu nawe nkamusaba nyine icubahiro nk'uko tumwemera naho bavuga ngo ntiyatowe ntiyagize iki ubu niwe aramutuga igihugu cy'u Burundi tugamusaba ko yofata inkingo nziza yorohereza abanyagihugu bose ndetse abana ba Nyarushari bakaboneraho kwiga ibyo yobironkira iteka muri kazoza naho yoba yarapfuye bakamwibuka ko yari umuperezida mwiza naho yoba yarakaramuciyemo akajara kusura bike bike idashobora amakosa
urakoze Demokrate reka tumwe ijambo Gaspard Banyahimbona agire icara kwishyuye kuri ibyo bibazo mubajije
ego Demokrate arakoze ati mbega ko mwavuze yuko atagiye mu buri umunyeshuri ari mu gaco byo bari byabacorotse cyangwa byo bari byo demokrate nyamburi hasi yaho ushobora kuza kubivereka wo gatapere ka Madonna dufite muri tekirite yacu niko kwiga turabivugira hejuru ariko ngira ngo nkuko nabivuze dufite ugwaruka rutari ruke kandi ugwaruka rubaye nk'urundi gwaruka rero iyo bishitse rugahanwa twese ntitubitwarira hejuru ntitubivugira hejuru ariko no kumenya yuko kuba umunyeshure wo muri kaminuza yoja mu gasho n'ukuri ibyo nibishika kandi kenshi yavuze ati zarashitse mu gihe kanaka yavuze mu 2014 ati ingingo yarafashwe hanyuma abanyeshure barirukanwa ati mugabo mu nyuma iyo ngingo irahagarikwa iyo bijya hose ngira ngo birukanywe nkuko nabivuze kubera ko barenza amategeko iyo muri kaminuza umuntu rero yarenza amategeko wewe abayarenza yabona abayarenza yuko iyo mishikirano ari bishoboka kandi yuguruye ari nacyo gituma rero tubahamagarira yuko aho kurenga amategeko ahubwo boza tukagirana ibyo biganiro nyene aho kugira ngo barenga amategeko byo hava bituma bahanwa kuko amategeko yoyo bayarenze nta nkeka n'ubundi bazohanwa hanyuma aravuga ati birashoboka yuko namwe mushobora kuba mwarize muronka gafashanyo kandi ibyo nibyo ariko namenye ko ibihe bihibindi uyu munsi ngira ngo hari abatavugira hejuru ariko woraba nk'abantu ngira ngo biga ngaha muri kaminuza badafite agafashanyo bo bavuga ati ngurane iyo nyambi zodushikira yo bijye kudusahiriza aha rero mvuze ngaha muri kaminuza simvuze nk'abiga muri kaminuza nabo zabigenga uyu munsi nabo nyine bavuga bati natwe dushikiriwe nako kagurane byo dufasha kuko uburyo buratuvunye uyu munsi cyo namubwira demokrate nyamba akurikirana ibya universite nuko yomenya yuko n'ukuri ako gafashanyo urazi ko kahora gatanga uyu munsi atashikira benshi aha ni niya kashikira bake cyane uraze ababa bashoboye kumenya ikibazo cyo kugira ngo bajye muri za kaminuza nkuko utanga twara biro ya bourse de tudeur stage yabivuze mu kiganiro bagize kuri televiziyo uraze n'ukuri iforme nshyashya ya finansiyante na superiyere ahubwo izotuma abo bandi batahora bashikirwa ngira ngo kumbure nabo bashobora gushikirwa bagaheza bakaronka aho gafashanyo nibyo nibyo mbonabwira demokrate ariko akaba n'ukuri yumva hari amakenga afite jewe araza nzomwakire tuganire ndazi ko akunda guterera kuri iyi radiyo yanyu
murakoze reka duhe n'ijambo Kazungu. Kazungu umiriwe neza? Kazungu uratwumva?
Yego amahoro neza.
Amahoro muri hehe?
Mu Burundi.
Yego murafite ikibazo? Murafite icyumviro?
Yego yego ndamukiriza nyakubahwa umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi.
Narakumva duga ku ijambo.
Yego me nyakubahwa umuyobozi jewe hari ijambo hari ikibazo bagiye kukubaza kandi wavugiye ku radio aho mwavuze muti nta gihe na kimwe abanyeshuri bo muri kaminuza aba tuburamwo abafatwa bagapfungwa mu gihe baba bafite icyo bagiriye icyo ndagitahura neza muri iyi minsi mu gihe ariko harafata indongozi z'abandi mbega ntimubona ko iki kibazo kiriko kirazana icyuka hagati y'abarezi hagati y'inzego z'igihugu n'urwaruka rwo muri kaminuza mu gihe mu buzuko ubwo ntiharimo gushinyaguriza abo banyeshuri nyene bariko barafatwa n'imiryango yabo mu gihe muri umubyeyi namwe nibaza ko mufite abana kandi ejo bundi naho batokwiga muri kaminuza z'u Burundi bashobora kujya kwiga hanze bivanye n'uburyo mufite ariko nk'umubyeyi ubwo ntimuriko murakingira inyungu zanyu nk'umuyobozi kandi mugenwa ngira ngo n'itegeko ry'umukuru w'igihugu niko nibaza sinzi icyo muraza kugira icyo mukingiye uko mwoba muriko murakingira inyungu zanyu mukibagira inyungu zabo murongoye mbega ko umubyeyi aca inkoni ndende agakubita umwana ngufi muriko mukora iki kugira ngo aba bariko baratabwa mu busho butandukanye babatorokira muriko mukora iki ikibazo cyabo murakimenya cyanke murakirenza ko uruho rw'amazi ikibazo cya kabiri nyakubahwa mutumire hari byabaye muri kaminuza NS aho bafasha abanyeshuri bariko bariga bakeyi bagahamagarana ku matelefoni bagahabwa umuceri ubwo se kugira ngo n'abari muhira murondere muti bagume ku ishuri habeho uwatashisha yaratashe mugabo uwuhari reka tumunezereze agumeho ntibyo havye tubura n'umwe ikibazo cya gatatu hariho ikindi kintu
ikibazo cha gatatu kibicanye mu mushere nahe kazungu
yego
duga kwijambo
ikibazo cha gatatu nyakubahwa jewe hariho ibintu bimwe bintangaza leta irashiraho itegeko hanyuma inzego za leta zigezwe umutekano nk'igipolisi cy'iperereza mu gihe iryo tegeko riritari abanyeshuri batagihumva bega inzego za leta iyo umunyeshuri avuze ati ndatashe ndagiye ndindire mpagaritse ibyigwa ni ku gushaka kwanjye reka ngende nigumire imuhira hama ndindire igihe iryo tegeko bazorizana rimeze neza cyane bakarihagarika kugira ngo tubyumve kumwe kuko umunyeshuri iyo muriko
ibibazo bigufi
ngo ntatahura ibiri mu itegeko sinzi ko ari ukutamenya kurisoma ariko numva umenga mwamufashe nk'ikitazi
yego reka baguhe igishuro kuri ibyo bibazo mushire kazungu
mushire ahabona ukuri kukuri mureke guhishahisha ibintu bimwe bitagaragara
yego reka baguhe inyishu urakoze reka aguhe inyishu duga ku ijambo Gaspar Nyahimbona
yego arakoze kazungu avuga ati ibyo hose abo bantu ariko barafatwa biriko bitera icyuka kibi ati none yamara ibyo bintu muvuga yuko abanyeshuri bafatwa iyo bakoze amakosa bagafungwa ati ntimuriko murashinyaguriza abo banyeshuri cyangwa abarezi babo nukuri jewe ndagomara mbwire kazungu ajyanishuye ikibazo ko bakimbagije iyo bambaza ati muriko mukora iki kugira ngo mukurikirane abo banyeshuri aho naho nari kumwishura ukundi aha rero reka mbonereho no kumwishura twebwe uko bigenda ni ukuntu muri kaminuza y'i Burundi turafite umuntu asanzwe ajejwe umutekano iyo tumenyesheje yuko umunyeshuri agize ingorane ashobora kuba ari ufashwa agafungwa ashobora kuba ari ugize agisida ashobora kuba ari ugize izindi ngorane twebwe turatuma ujejwe umutekano akabikurikirana ikimenyamenya ni uko iyo hagize abafatwa iyo barekugwa mu kugaruka kuri kaminuza uwo muntu ageze umutekano ngaha muri kaminuza y'i Burundi niwe yama abafunguza akaza abazanye akabashikara muri kominote aho rero kazungu ntiyibaze yuko tutari ababyeyi tutari abarundi tutumva yuko umuntu ashobora kuba baragiye mu gaco mugabo twebwe iyo tugenda tubaza tutinyabuna uyu munyeshuri ni w'iwacu yiga iwacu turamuzi yoba yagirirwa iki tugenda dusigura ngo ibyo yakoze ngo turabyemanze icyo ngira ngo ni cy'umuntu yofatira ko ngira ngo hanyuma aravuze ibintu byo muri NS ngira ngo ibi ntacyo mavango ndabivuge ko kuko kaminuza y'i Burundi na NS ngira ngo biratandukanye muduhabwa mumufasha hanyuma ngira ngo mutumiraho muri NS kugira ngo tugire umuco ubwa gatatu aravuze ati umunyeshuri avuze ati ndahagaritse ndagiye ndogaruka nukuri hari intambwe yishyize mu kibanza cyacu sinzi ko yibaza ko umuntu yoca avuga ati boda koro hagarika agenda uko umunyeshuri yaje kwiga ni ukuvuga ko leta irategekanya uburyo bwose kugira ngo ibyo byigwa bishoboke kandi umunyeshuri avuze ati ndahagaritse ni ukuvuga bivanye n'amategeko aba hari leta ntikivuga ati nanjye ndahagaritse bimwe byose nari nategekanije kugira ngo ntegure ukuntu zokwiga aho rero urumva yuko twebwe turagerageza kurondera kumenya yuko uwo munyeshuri koko yumva yuko ahagaritse koko Burundi agiye cyangwa ari cyatumba kugira ngo dufashe kumutigurira yisubire ko yibaza yuko ibyo bije turiko turakora uyu munsi.
Yego me reka duhere ijambo kandi Jules muri neza
ndabahaye mwiriwe
murafiki muri hehe
ndikomeye kumanya baneza uko ndahantu akavura kariko karagwa
ndabumva neza muri hehe Jules aho akavura kariko karagwa ni hehe.
Yego ndabakengurukiye nane ndi mu Burundi.
Yego
ndakengurukiye n'umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi ubona yaramutse ashobora kwemera kuza kuduha umuco ku bibazo byumva biriko biraca muri iyo kaminuza y'u Burundi ariyo nkuru ya zose na kare bayita rumuri. Rero nagomba ndamwibarize utubazo dukeya atari twese ariko nagomba ndamusabe ambabarire bigashika nkavuga uko ntategeza kuvuga ariko ikirundi ndagerageza ndakivuga uko kiri. Hanyuma turagize iminsi twumva ko muri kaminuza y'u Burundi bitameze neza. Hanyuma kenshi iyo muri kaminuza y'u Burundi bitagenda neza abarongo y'abandi bamaribo ba mbere bafata ya mbere kugira icyo bavuze kugira ngo ntihabe akajagari kuko kaminuza y'u Burundi irafise urutonde abanyeshuri bagenderako n'urutonde abarezi baho bagenderako aho narahatsiye ndahazi. Hanyuma rero iyo hageze ikibazo cyaduka abaderege ba mbere bakagira icyo babivuze ariko ivyagiye biraba haba mu minsi yahera gushika uno munsi ukubona ko umuderege wese agize icyo avuga ugasanga ntigiwe n'icyo abarezi bifuza rimwe rimwe urasanga bigomba kumukurikira aribyo vyivyo muzamwumva ngo hasinya batari bo canke ngo hasinya batari gusinya ugasanga n'ibintu bikeye bibakurikira uko. Nagomba rero mbaze umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi ko by'ukuri mu masinyatire babonye ko atariyo yabwirizwa kuba yasinywe na bene kuyasinya kuko yavuze yuko amasinyatire barose yari amafosi sinyatire aho nagomba aze kuduha umuco kuri icyo.
Ego me reka baha umuco nyarutsa kandi kabazo kanyuma.
Ego kuri iyo buse bari baravuga yuko igomba gutangwa mu bundi buryo yavuze ko bazoba amamezire za kompanyema nibyo biratahuritse kandi ndamushigikira nk'umurezi ndazi yuko nabone barahasiye na twe twarahasiye dayari jewe hasiye umwaka ndahavuye ibyaho ndabizi. Rero ikirutirwa numva abanyeshuri nabasaba bagenzanje batoyi banje nuko bosubira muri ibyo bigo bya kaminuza ariko nkongera nkasaba n'abarezi abayobozi bakaraba izo mezire da kompanyema babanze baganire nabo banyeshuri baje basigurire hanyuma umukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi twizera kandi twubaha n'abapanza akarangira kwiga ngingo yamaze gusinya kuko turi abana b'u Burundi n'abana b'u Burundi n'abarundi nk'abandi. Hanyuma rero bamaze kubona izo mezire za kompanyi bazorohereza abanyeshuri kuko biragaragara ko urarangiza amayunivesiti atandukanye ariko kugira ngo umuntu azoronke uburyo bwo gusubiza iyo ngurane mu mwumba zo bari ngurane.
Ego me reka Jules reka tumwakaryo
nkasaba ko ushyiramo ahubwo bakaraba yuko nawe ugafashanya ahubwo bakaduza ndabizi ikibazo cya nyuma wongi yandangirize ko ubona yuko nanjye narangije
reka turaguha akanya mu kanya reka tubanze duhe abandi turi kumwe Claude sivyo reka tubanze duhe abandi reka tubanze duhe ijambo recteur Gaspard Banyankimona yishuri ibyo bibazo byawe bibiri turagaruka ku kibazo cya gatatu muduhe ku ijambo.
Jire arakoze cyane kuko ahegeje neza ahamagara ko abanyeshuri bogaruka ku ishuri hanyuma ibibazo byabo bikabandanya byigwa bari ku ishuri. Ibyo natwe nibyo koko dusaba ko bobikora uko hari ikibazo ariko avuze ati none ayo masinyatire ngo mwavuze yuko hoba hasinya batari bo. Aha rero nagomba gato ngira ngo ntiyabyumvise neza njyewe sinigeze mvuga ko hasinya batari bo ahubwo ngira ngo abarondeye amasinyatire barahenze abandi basinyira ibyo batazi. Uravye gusa ikiboneka muri ayo masinyatire ni uko hariho abasinyiwe n'abandi umuntu agasinya imbere y'isinyatire akandika peo murazi icyo bitigura hanyuma ahandi umuntu akandika izina akandika nimero ya telefone ara plus mu kibazo cya sinyatire. Byumvikana yuko ibyo rero ari abantu bateguye koko icyo bagomba gukora ngira ngo bitari guko guko ari naco gituma twe twabyise yuko ari presque expropriation kuko dufite n'inkuru yuko hari habasinye hanyuma bagasinya batariko barabona icyo basinyiye bamwe bakavuga bati twebwe batubwira ngo nidusinye hanyuma ngo ntibamenye ibyanditswe basinyiye ntibamenye niwo byandikiwe byumvikana yuko rero nibisanzwe bibaho mu gwaruka biraho ngira ngo no mu bakuvu bo birondera bitora ariko twebwe rero ibi itubifata nk'ikosa kuko abanyeshuri biga muri kaminuza baba bakuze babwirizwa kubaha bakubahiriza umukono w'umuntu.
Reka duhe n'ijambo kandi uwundi munywanyi radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Claude. Claude muri Beneza
miriwe
miriwe utubazo tugufite gufi Claude canke
yego murakoze kumva ijambo
yego
yego nagiye mbaze umutumire wacu ngahaye ijambo uno munsi ndamubaze ku kibazo cy'umunywanyi wa mbere yatanguye kubaza yamwaje ati mbega abanyeshuri bahezeje bazoronka impapuro mu gihe bazaba bagifite ayo madeni icyo kibazo yagikwe asa nk'uwagiciye mu mbavu twashaka tumusabe aduhe umuco ko by'uko yazoronka tugiye tunaza cyari cyane kugira kabiri ibi bintu biriko biraba byo gutanga ideni ku banyeshuri ariko biga kaminuza ubwo ntibyoba bivuye ku bukene igihugu kirimo muri kino gihe hanyuma nshaka kurangiriza ko nshaka kuba yuko amategeko yo muri kaminuza uko twagisha mu mutwe yanjye umunyeshuri akoze ikosa hariho penezire usanga atafashijwe mu ishuri guhana ni kubera iki batabashyira imbere abageze umutekano akaba ariyo bashakurikira abanyeshuri bagerageza kwerekana ibintu bitagenda neza.
Murakoze Claude. Reka tumuhe ijambo Recteur Gaspard Habanyankimbona.
Ego murakoze. Uyu ariko abaza ati mbega abanyeshuri bahejeje bafite ideni muzobaha impapuro cyangwa ntimuzozibaha? Nibaza ko abantu bariko barihuta cyane. Uyu munsi ugomba umbwire yuko umuntu avuze ati sinjya mu ishuri ari uko avuga ati ninaheza mfite ideni muzohava mutamba urupapuro rw'umutsindo. Nibaza rero yuko ni bya bindi ngira ngo by'uguhutagiza ibintu by'ugushuhagiza. Hariho n'ibyo bari banavuze bavuga ati nyabuna no muhaka ugafashanya mu kukaronka tubwirwa kuronka tugeza kuba dufite icyo bitate sasodorisite ati mugabo hari igihe umuntu yiga agaheza afite ideni ya sasodorisite ntayironke impapuro zitanga umuntu yarize ni nyinshi. Hariho dezatetasho do frekanta cyo bitangwa hariho dezatetasho do rifite rero abantu nibarondere guhuka ibi bintu nibarorere hanyuma ibyo bintu byigwe neza hanyuma amategeko yo gushyira mu ngiro amadonase yo gushyira mu ngiro y'itegeko ajeho hanyuma ibintu byose bironge umuco ngira ngo niho abantu bota bagira icyo bakuyemo bareke gutwarira hejuru uyu munsi. Hanyuma yavuze ati none ati muri kaminuza amategeko ariho umuntu umunyeshuri akoze ikosa hari n'ukuntu ahanwa ati none baca babishyiramo abantu bageze umutekano ni iki agomba kumenyesha uwo mu Claude nk'uko nanjye ndabivuga twebwe ngaha turafite amategeko atugenga amategeko agenga abanyeshuri kandi uyarenze turafise ukuntu tumuhana nta n'umunsi n'umwe turigera tujya kurondera igipolisi twebwe tugomba kwirukana umunyeshuri nta n'umunsi n'umwe ariko non plus twebwe tuzokwigera tugenda kubwira abapolisi ngo aba bantu ngo ntimubakore ko ngo kubera n'abanyeshuri kuko n'abantu bakuze kandi nk'uko twavuze basanzwe babayeho ubuzima nk'urundi rwaruka bashobora no gukora amakosa ahanwa n'amategeko asanzwe agenga abandi banyagihugu bose muri icyo gihe rero urumva twebwe nta munyeshuri turigera dushyira mu gasho aha muri kaminuza nta gasho dufise iyo duhana abanyeshuri turafise ukuntu tubahana kandi nabo nyine barabizi.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turiko tuvuga cyane cyane ku vyerekeye igaragazwa ry'ivyigwa abanyeshuri inkingo abanyeshuri muri kaminuza bafashe ku munsi wa gatanu tukaba twatumiye rero Recteur Gaspard Banyankimbona turi kumwe muri aka kanya na Beckmans. Mwiriwe neza Beckmans.
Mwiriwe
murafite
mundamukwita n'umutumire
arabumva
muri kabado genare
muri hehe
kabado genare
bekimas muri hehe
na kabado ki yewe
yego
ndi muri komena muzina eh akabado genare mfise
yego
naka none iyo ngurane yoba iriko inyungu badotanga abo banyeshure cyane ntangu zizoba diriko.
Urakoze Bekimase, icyo ni kibazo rektor yamaze kwishura ni ngurane itazoba irimo inyungu. Reka tuje ku ndi bunywanyu radio Ijwi rya Amerika. Habonimana mwiriwe neza.
Mwiriwe neza
murafise muri hehe?
Bujumbura.
Murafise kibazo, murafise cyumviro?
Ndashaka gusa ni nk'intererano no gusaba.
Yego.
Birababaje vraiment kumva abantu babagize greve y'ikintu batemera mu gasanga igipolisi nicyo kiriko kirabirukako. Nashaka gusaba uwo mu rektor wa universite yuko yogerageza vraiment nk'umuntu waba barafatiye nk'ingozi ari mu masitaje bagasha bashyira muri prizo ntibanize no kumwumviriza. Ariko urumva ngaho vraiment yuko harimwo ikintu cyo kuvuga ngo barakurikije amategeko. Hanyuma hari ikindi nacyo bavuze yuko ngo bashatse yuko abantu benshi boronka ako gafashanyo. None nta kuntu bari gufata bati hariho abantu badahora bakunda kukaronka ako gafashanyo, abo nibo dufashe kuba duca baza bararonka ingurane. Hanyuma abo bandi nabo bahora baronka iyo buruse bakaba bayironka uko nyine. Kandi ikindi nacyo baravuga yuko bazoronka ingurane ariko ntibanavuga bati banki izobaha ingurane niyi. Kandi urumva amakinga bafite nayo nyine kubera mu nyuma hashobora kuza izindi mezi zivuga ati umuntu azi yuko atarishe imifashanyo ntaronka ikintu na kimwe muri dokima bari kararondera. Icyo nicyo nshaka guterera. Murakoze.
Habonimana, murabona ko hariho abanyeshuri boronka bourse abandi bakaronka imfashanyo, ku bwanyu byoba ari byiza?
Oye, kubera avuze yuko bashaka yuko hari ahantu benshi baronka bourse. Nanjye nashaka kuvuga ati nimba ari benshi nibongerereze kuri abo oye bahora basanzwe bayironka. Hanyuma bavuge bati ko leta ari umubyeyi wa bose, hariho abandi rero kuvuga yuko batamereta kuronka iyo bourse, abari bo duha iyo ntuze iyo ngurane mugabo bahora bayironka bourse bagume bayironka. Nimba bashaka kongereza, nimba dufate bahora baha abantu dimire, nimba bashaka kugira abazoshobora kuronka bourse baronke abari nka bemire, abo dimire basho bavuga bati mwebwe rero ko mutari mufite ububasha bwo kuronka iyo mfashanyo kugira leta ibafashe mwize, nimuke nimwebwe rero tugiye guha iyo ngurane.
Ego, mereka tumwe ijambo agica kwishuye. Ariko nkuko nabivuze, ikibazo cyabajijwe na Bekimansi gisani cyatoye inyishu yabaza niba iyo ngurane hazotangishwa ko inyungu kuri iyo ngurane. Reka tumwe ijambo Dr. Gaspar Banyahimbona.
Ego, murakoze cyane. Nuko nyine bigoye, hari abantu benshi babaza ibibazo bari kuba barafatanyije iryo tegeko kuko hari ibibazo bifite inyishu ngo nyine muri iryo tegeko. Nk'uyu yabajije yuko boba bazoronka iyo ngurane yoba izosaba inyungu. Reka n'ukuri biravugwa yuko ari ngurane idasaba inyungu. Hanyuma na Habonimana bavuga ati none iyo ngurane ni banki yihe, ntiboraba ahubwo bakaraba nyambara kugira ngo abantu benshi baronke amahirwe yo gushobora kuronka agafashanyo ka leta bagende kwiga, ntiboraba bakabagumiza habo hanyuma abo batahora baronka bakaba aribo baha. Ega n'ubundi niko byanditse mu iri tegeko, bavuga yuko hazobaho ibyo bita bourse d'excellence, ibyo bizogumaho ariko abandi batagiye muri uwo mugwi nibo bazoheza bakaronka iyo ngurane hanyuma bagaheza bakagenda kwiga nabo. Nibaza yuko ibindi avuze sino birandira ko nk'uko nabibabwiye bwa mbere, abantu nibitonde, nta nzira ikirasha. Amategeko yo gushyira mu ngiro iri tegeko aboneke, hanyuma ibintu bitomoke neza, ariko ababwirwa ko bari ku kazi basubire ku mirimo.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika. Turafise ubundi bunywanyi Radio Ijwi rya Amerika. Jean Marie, mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Mirewe murafite ikibazo cy'imviro ikibazo kigufi.
Yego akabazo.
Yego.
Nagomba mbaze mutubarize umutumire. Kubera iki muri kaminuza y'u Burundi keshi iyo havutse ibibazo usanga n'abanyeshuri batabitahura cyo kimwe bigatuma usanga n'abagenda mu mugwi batazi ibyo bakora. Muba bafata umwanya ungani kugira ngo basigurire abanyeshuri benshi ntibabe hasigurwa ku bantu bakenye.
Murakoze Jean-Marie reka duhe na kanya Eric. Eric muri neza.
Mahoro mahoro.
Muri he Eric?
Ndi mu Kirundo.
Murafite ikibazo cy'imviro. Kanya gato.
Ego reka mundamukirize umutumire bwa mbere.
Yarabumva.
Ego jewe aravuta ati babigize mu ntumbero kugira abahe benshi bashoboka akaburuse. Ego ngomba kuhira ku cyo uyu yari yabagije mbega ko se kriteri yo babahera ku bwa mbere y'amanota menshi bisunga abo bayimerita dabolo kubera amanota barose so kuvuga ko byo bagora gutandukanya abayonka iyo batadosubiza nabo yonka badosubiza kuko kriteri sanzwe hari y'amanota nimba nabiga muri prive bakayibaha hanyuma abandi bakaronka ije yegene mumenga cyari kintu cyumvikana ariko byamakenga fise fise amakenga yuko babasotera kuyifuta kandi abakiga muri kaminuza bahagabire imba n'abanyeshure abo ariko barakoreshwa kugira bashire mu ngiro umugambi w'abanyeshure bahitondere yewe ndibuka amakuru n'iyo minsi bariko baravuga ingene bariko barafuta ibijyanye no kubafungurira mu gitondo ari abo bahenze nkuko barababwira bobo ko bazobafata mu mugongo b'abanyeshure barabafashe umugambi urakunda ariko ubu ndibaza nabo nyene bararogereta ku byo bakoze rero nkaca mpanura abo bajeje kaminuza iyo hari ingingo igomba gufatwa icya mbere bayisigure kuko ineza uri kugirira umuntu utayimubwishije mu inama ntiyo ari yiwe ntayemera niko kandi yabivuze
yego me
hanyuma
sozera
boba bari ko bakora iki kubijyanye n'abamaze gufatwa bo bari ko barabakurikirana barabe imibereho yabo uko ntibari ko barabaho cyanke iyo ngingo ko yakorotse atana kimwe babasiguriye bacha barayiyamiriza abanyeshure mu myaka yahera iryo tegeko ryarasubijwe nyuma ndibuka n'abari binjiye muri kaminuza ubu ntibari ko yaronka bonse nitete bakuru babo bayirekamye bwa mbere birasubirayo none ubu byaje gute kubera iki ko bari bayisubije nyuma ko batabanje kubasigurira kubera ari babonye bagize ingorane ubwa mbere zo kutumvikana bakayibasigurira umureyi kaza ari uko babyumvikanye ko bose aca mbaza ku bijyanye n'amasinyatire yavuze ati bibonekana neza yuko hoba hari abasinyiye abandi bibarabye ama PO birabye ama nimero
Eric ikibazo cy'amasinyature Eric ikibazo cy'amasinyature cyavuzwe reka tumuha kanya akwishure reka tumuha kanya akwishure ikibazo cy'amasinyature cyabajijwe ntawo zarasubira inyuma duga ku ijambo Hector Gaspard abanya nkimbona kwibazo vya Jean-Marie Eric
cyane Jean-Marie ati none kubera iki kibazo cyadutse muri kaminuza ati abantu batigira bacumva kumwe aho no vuga yuko ngira ngo biri mu bisanzwe bikarakteriza kaminuza no kuvuga yuko muri kaminuza gusa no mu gihugu hagati iyo umuntu avuze ikintu abantu bashobora kugifata uku cyanke kuriya ariko ibyo n'ibisanzwe nacyo gituma navuze ndi umugambi ni wo gusigura kugira ngo abantu benshi babyumve kumwe ntihagire umuntu ahava yumva ibintu bitandukanye n'ibyo itegeko rivuga hanyuma uyu nawe ati yari mu Kirundo avuga ati hari amakenga ati imbere yo gufata ingingo nk'izo abantu babwiza kugisha inama no mwishyura yuko inama yarahabaye kandi nihabe yabaye rukokoma yabaye inama rukokoma y'imbero yabaye mu 2014 iyo nama n'ukuri nibaza ko abantu benshi bagiye bayitumiwemo n'abanyeshure icyo gihe bari batumiwemo kandi bararonka akanya ko kugira icyo bashikirije byumvikana rero yuko uyu munsi hageze yuko leta isimbiza hanyuma igafata ingingo bisunga ibyaguye muri iyo nama rukokoma.
Ndabona kanya dusigaje atari kanini cyane ariko turafite abanywanyi babiri Jimmy na Ernest. Reka dutangure kuri Jimmy. Jimmy muri we neza.
Kiriwe.
Mwiriwe, muri hehe Jimmy?
Kiri Bujumbo.
Mwafisi kiwazo, mwafisi chiumbiro.
Ok. Kiri mbazire giteri. Kiri mbazire giteri, igituma vuga ati ngo, atwara gumutse ngo bamwe ngo baradusinyiye ngo ibintu byinshi gikuru naraba ati abanyeshuri bariko biga gute ni bande bari mu ishuri kuko avuga ati ngo baradusinyiye ngo ntituzi tujya ngo ntitwasomye ngo decret turayifise twarayisomye ibizodufata biriho ku muntu afite complément ku muntu azodubura kumuntu atazosubira kuja muri maîtrise atarishe inoze ya atarishe inungurane ibyo byose ni bizo dufata twebwe turi muri kaminuza.
Murakoze Jimmy, reka nturaheza duga ku ijambo kanya karagiye cyane rwose. Ikibazo cya kabiri uzobuhejeje.
Okay, kindi nashaka kuvuga ni icyo nari cyo gufata ingingo zo kuvuga ngo badusohore mu bigo ngo batweme restoration ngo bafate ingingo zikomeye ahubwo avuga ati twumvikane ahamagara abadelege twumvikane hama dusubire ku ishuri iyo decret isubirwemo bayikosore bayisubize inyuma nicyo nayo ubundi grade turayibandanya nta kintu kizoyihagarika.
Urakoze Jimmy, reka duhe n'ijambo Ernest. Ndabona kanya kagiye Ernest, duga ku ijambo. Mwiriwe neza?
Mwiriwe gakeye kuri twebwe.
Muri hehe ga?
Nagomba nshimire uwo mutumire.
Ernest, muvuze ngo muri hehe?
Ndi muri Amerika.
Muri Amerika. Muri Canada, okay.
Urumva jite je nagomba nshimire uwo mutumire rektere wa universite kuri icyo cyemezo na guverinoma y'u Burundi yafashe kuko twebwe turabyumva kandi twakuriye ngaha turiga ngaha turatahura ibyo bariko barakora. Muri make iyo kaminuza y'u Burundi imyaka yose yamye iri politize abanyapolitike byananiye akaba ariyo baca kugira ngo basubire bakoresheje abanyeshuri ngaha muri Amerika kuva muri koleje ni amashuri na imyaka itatu ibanza imizi universite ngaha iga utanze ingurane baraguha ingurane kwiga koleje kujya kuri universite ugomba gufata ingurane cyangwa ukirihira. Simbona niba guverinoma yarafashe icyemezo nk'icyo kugira ngo gipermete abana n'abajya abanyarucari bashobore kujya mu ishuri bige ukuntu abanyapolitike boza mu nyuma bagaca kuba universite nk'uko byamye mu ntwaro zose zaciye universite barayipolitije niyo ngorane dufite muri ubwo Burundi. Iyo ntumbero izofasha abanyagihugu benshi kandi abatayibona ntabyo babona kandi stadi twebwe iratunezera iyo tuyibona ko n'uno mwanya tuvugana n'ibyo bihugu mwumva ngo birafasha u Burundi nta gihugu na kimwe bojya gusaba ingurane ngo ugiye guha amahera universite igenda iguhaye urupfusha rumwe. Urumva rero abanyeshuri nibatahure stadi ibyo guverinoma iri kuyakora asigaye
akanya kagiye. Ernest, reka rektora guhe inyishu.
Murakoze
cyane rwose Dr. Gaspard Abanya Nkimbona, muduge ku ijambo. Ndabona umwanya te munini usigaye.
Murakoze cyane. Nukuri byari kumba abazi yongena ntari wasu umunyeshure uyu Jimmy nibaza ko ari umunyeshure avuga ati navuge amashuri ari kariga naye atari kariga ngira ntiyabyumvise nabihereye ko ama akavuga ati ibyo kugara uburiro ati decret twarayisomye ngira ngo bari byiza nyamba barayisomye siguro zoheza zigaca zitworohera ariko ibi byo kuvuga ngo kugara uburiro n'uburaro n'ukuri ngira ngo nta utazi yuko ibintu bigoye umuntu atari ko arakora akazi urumva bica bigorana nta muntu yoguma amufungurira atari ko arakora akazi yabwiza kuba ari karakora aho bica bigorana. Aha mbonero n'akanya ko gushimira uyu Ernest kuri iyo ntererano yiwe nagomba nje murerana kanya kubwira n'abandi batwumviriza yuko koko u Burundi atari agatikire banga mu rundi muri ibi bintu no kuvuga yuko igihe hatunganywa abantu baratumwe ko ndibuka ko hari haratumiwe n'abanyeshuri bo muri Kenya abo mu Rwanda baraza barasigura koko iwabo ukuntu bigenda
Rektor Dr. Gaspar banya nkimbona ndabona ko ikiganiro cyari kirekire tashobye kukimara tuzosubira tubatera kamo kugira ngo muduhe ibindi byumviro n'undi muco. Ndabashimiye cyane gwose kukanya mwatwe kugira ngo tuganire. Nkabashimiye kandi n'abanywanyi bi radio ijwi ry'Amerika bose baduteye kamo. Turashimiye engineer, tukadushimiye na Fatou Karara. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.